Isaha zitandatu z'umurango ziburamo duke ni uwo mushitsi w'iteka atwarishiramwe gita imfungurwa ku ISPAM igisata ca Afrika yaracetse mu ikambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukishiramwe HCR gitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko y'abamwe mu mpunzi batararonswe ifungurwa byo mu kwezi k'umunani abo bataye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cyagerageje kubasubiza hasi nk'uko bivugwa n'umwe mu barongo y'abandi muri izo mpunzi
hari abantu batari byaronka ifungurwa haraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakuzima habaciyeho hakera igihugu byokera mu maso ubu twashwiragiye ashahanaze byamaze kundakira oya tukwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakuzironka baciye batuma ko abapolisi benshi kandi bambaye inkinzo n'inkoho zitera igihugu byokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dutanze turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu baca batangira guterana amabuye
ibibazo bikora bikuru abaserukira abandi mu ikambi y'impunzi z'Abarundi induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akajyo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagezwe n'ishami mpuzamakungu gitaho ibifungurwa PAM uwo umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akaguma kataratangura
baza kuvugana tubaze zera ikintu kagifungurwa mu mezi atandatu yari cyo zitaki yuko mu makambi yose agizisi cyangwa undi muntu ariko byo bari ko birabati avuye muri Tanzania dusanze hafi muri Tanzania ariho biriko birabagusa tite tubabaza none n'ibyo kiri bangaha bikariko birabati ndiye kabiri niko tuza kugerageza kuvugana tubabaze mbega bizotuzwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize kwa kane ariko barabyuho gutuma bavuga yuko mabundi atagihindutse ko bashobora gukura kandi magarama none nibyo ngubu ntibisubira kwe kandi magarama aho byo bari bararigumye baza kuvugana tubaze ikintu nabo ariko baritegura gukora kugira bakindire impunzi kuko anda byarabyugijwe mu Uganda biradyugwa mu Uganda aha biragabanuka dushaka ribaze kuduha umuco gituma ngariho bigabanuka kandi bikongereza ikibazo cy'umutekano gake leta kivuga cyaza byageza kugishyikiriza
zimwe muri izo mpunzi z'Abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu bagwaye indwara zituruka ku gufungura nabi
ntizikwiye na gato ahubwo hashahaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragura winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza ntaniyinga yohera utarabimara
abo bashyitsi b'iteka bariko bagendera ikambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania ni rya mbere babagendera kuva bahashika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi kandi igize iminsi igenderwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaserukira ibiro by'umuhuza mu matatu y'Abarundi Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.